Ubu naho turabire hamwe igicapu cya 20 n'ica 21. Habaye umubivyi yasohoye imbuto akibiba zimwe zigwa impande y'inzira, hanyuma inyoni ziraza zirazinobagura. Izindi nazo zigwa ku rutare ahara akavuga keya gusa, hanyuma zinaze ku izuba riraka kuko zidafise imizi muri zo, zica ziruma. Izindi nazo akibiba zigwa mu mahwa, hanyuma zimaze gukura amahwa akurana nazo arazinyoha. Hanyuma izindi nazo zigwa mu ivu ryiza cyane, ziramera zirakura zihunda izindi mpeke nyinshi ziruta iz'umubivyi yari yabivye. Nuko Yesu aravuga ati, ufise amatwi yumva niyumve. Kuko hariho abantu bafise amaso mugabo ntibabona, bafise n'amatwi ariko ntibumva. Mugenzi wanje, ubwo uratahura icyo uwo mugani ugomba kuvuga? Imbuto nkuko tubyumvise muri uyu mugani ni ijambo ry'Imana. Izaguye impande y'inzira zimeze nk'abantu bumva ijambo ry'Imana, mugabo umurwanizi agaca aza akaritwara ngo ntirishinge imizi mu mitima yabo. Izaguye ku rutare zigereranywa n'abantu bakira ijambo ry'Imana n'umunezero mwinshi cyane, ariko iy'izuba ryatse ry'ibigeragezo n'izindi ngorane baca bamererwa nabi, iryo jambo rigaca ryuma reka kuko ritagira imizi muri ryo. Izaguye mu mahwa zigereranywa n'abantu bumva ijambo ry'Imana bakaryakira, ariko kandi naho riba riri muri bo ntirishobora kugira akamaro ngo rihunde impeke, kuko rinyohwa n'ibyifuzo n'iminezero y'ubu bugingo. Izaguye mu ivu ryiza cyane zigahunda impeke zigereranywa n'umuntu yumva ijambo ry'Imana akaryakira neza rigakura muri we akabandanya akurira mu bugingo budashira kugeza ibihe byose. None umeze gute mu bugingo bwawe muri ubu bugingo, cyane cyane muri zimpande zine imbuto zaguyemo? Mbega umutima wawe umeze nk'impande y'inzira, cyanke umeze nko ku rutare, cyanke woba umeze nko hamwe hantu ho mu mahwa, cyanke ubona yuko hameze nka ryavu ryiza cyane ryakira ijambo ry'Imana?